Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazo mu Burundi haheze iminsi hibonekeza abakobwa abashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bajanwa kurongozwa ku nguvu nabo batazi
yaharaje umugabo wa Tanzania umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo cha kwimugitabora kurongorwa
aje wacu bavugana na mama yuko bagomba umukobwa twara kwimuka mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cyece ntangura kwa
abo ni bamwe mu barundi kazi bagiye kudandazwa mu gihugu cya Tanzania. Senari yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya Kenya yategetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President riba rirahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Umurwi wa Hamas wemeje ko umugaragaro igandagurwa ry'umuyobozi wayo ya Yahya Sinwar. Mu intambara kandi Ukraine yoba yifuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bomb atomic kuri president w'Urusiya Vladimir Putin bikaramuka bibaye azoba aragasomborotso kishano idoni de hano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye ni mukanyi isase ayo no munsi ndiko ndashikiza ndi muri studio ya gatanu. Eka makuru ya tutu ya here muri politiki ya Kenya senari yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu yategetse uno munsi ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President riba rirahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Senari nkuru ya Kenya yafashe iyo ngingo nyuma y'amasaha make inama nshinga mateka y'ico gihugu yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika. Iyo senari ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha rigati Gacaguwa yaraye akombowe n'inama nkenguza amateka ya Kenya mabanga ya Vice President yagirizwa. Abakenguza amateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro bari bavuze ko basanze mu vyaha 11 rigati yagirizwa bitanu ari vyo bimwagira. Muri ivyo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwirizwa nshingiro ibiturire gusuzugura inzego za leta kuyo amacakubiri no kubangamira President wa Kenya. Rigati Gacaguwa yigeze kubasoma mbike wa President William Ruto arahakana na ivyo yagirizwa byose mu gatondo kuri umunsi wa gatanu yari yituye Sentare nkuru ya Kenya ayisaba kuburizamwo ingingo imukombura no kutemera ko President Ruto agena umusubirira mu mabanga. Professor Kithure Kindiki President Ruto yifuza ko amubera Vice President yahora ari umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu mu 2022. Ruto acitoza kuba President wa Kenya yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzomubera icegera. Kindiki na Ruto ni inshuti magara. Rigati Gacaguwa na Ruto nabo nyene ariko barigeze kuba bacuditse gose imbere yuko ibere riyaga mu 2022 yamufashije gushika ku butegetsi bice mu kumuhesha amajwi avuye mu banyagihugu mu karere akomokamwo kitwa Mount Kenya na karere karimwo abantu benshi. Gacaguwa rero yaramaze igihe yidoga avuga ko akumirwa n'ubutegetsi arimwo. Ivyo havyotse uyo yahora ari Vice President wa Kenya yegetswe ko na Sena arabihakana vyamwagiriye ejo kwa kane atari hari mu gihe yari yatumiwe n'abakenguza amateka ngo yisigure. Umuburanira yavuze ko atashoboye kuhaba kubera uburwayi bwatumye ibitaro n'ubwa mbere mu mateka ya Kenya Vice President w'igihugu yoba ni yaramuka komboye by'ukuri ibwirizwa nshingiro abubahiriza ibwirizwa nshingiro bakavyemeza azoba avuye mu mabanga yiwe birinze guca mu kweguzwa. Tuce tuja mu vy'intambara ya Hamas na Israel umurwi Hamas wemeje ko umugaragaro no munsi k'umuyobozi wayo ya Yahya Sinwar yagandaguwe uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazoba irahera. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mubutumwa kubayoboke babo yanyujije ku mashusho ya video kuri televiziyo nyarabu Al Jazeera ya Katari, umuyobozi wungirije wa Hamas muri Gaza ariko aba muri Katari, Khalil Al-Haya, aravuga ngo turaririra umutware w'igitangaza, umuvandimwe wacu wiyemeje kudupfira ku bushake bwe, Yahya Sinwar Abu Ibrahim. Ni gutyo Hamas umunsi umwe nyuma ya Israeli nayo yemeje kumugaragara ko umuyobozi mukuru wayo yishwe koko. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Israeli, General Herzi Halevi, yarahiriye ko batazahagararira kuri Sinwar. Ati, tuzarwana kugira igihe tuzafatira abaterabwoba bose bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10/2023. Al-Haya mu butumwa bwe nawe yavuze ko ingwate bazazigumana kugera igihe intambara izarangirira. Ati, ntibazataha kereka gusagarira abaturage bacu muri Gaza n'ibihagarara. Ku ngwate 251 Hamas yanyaze, 97 baracyaboshye, ariko Israeli ikeka ko 34 muri bo bashobora kuba barapfuye nubwo itarabona imirambo yabo.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku vy'intambara y'irya nino ku isi, Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Urusiya Vladimir Putin, bikaramuka bibaye uko azobara gasomboro tukishana.
Ejo kuwa kane ubwo abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari bamutumiye mu nama yabo i Buruseli mu Bubiligi, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko bazashaka uko batunga bombe atomique kugira ngo nabo bashobore kwirengera OTAN niramuka ibangiye kubakira nk'umunyamuryango usesuye. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin mu kiganiro yagiranye nawe n'abanyamakuru ariko bo mu bihugu bya BRICS yabivuzeho. Ati, n'ubushotoranyi buteye ubwoba, ntibigoye kubaka bombe atomike muri iki gihe, ariko sinzi niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kuyikora, gusa niramuka ibigerageje izahura n'akaga. Igihe icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyeti zasenyukaga mu 1991, zasigiye Ukraine nayo yari zirimo intwaro za kirimbuzi za gatatu ku isi yose. Nyuma y'imyaka 3 Ukraine yemeye kuziha Uburusiya zose, ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyemerera ko igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa bazarengera imipaka yayo, ubusugire bwayo n'umutekano wayo, bikubiye mu masezerano yitwa Budapest Memorandum yasinyiwe mu murwa mukuru wa Hongriya ku itariki ya 5/11/1994. Kuri Zelensky, Uburusiya bwarayashwanyaguje, ati, niyo mpamvu twifuza kwinjira muri OTAN kugira ngo tutazageraho natwe dukenera bombe atomique.
Ijwi Amerika, turacari makuru avugwa irya nino ku isi. Intumwa yihariye y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri Sahara y'Uburengerazuba, Staffan de Mistura, yatanze icyumviro cyo kugaburamo ako gace kabiri hagati ya Maroc n'umutwe wa Polisario kugira ngo ibazo bihagati izo mpande bihere. Thomas Kamili ndi turacari kumwe.
Sahara y'Uburengerazuba yahoze ari koloni ya Espanya kugera mu 1975. Espanya imaze kuyivamo, Maroc yahise yigarurira. Abaturage bayo nabo bashinze umutwe w'inyeshyamba witwa Polisario, batangira kurwanirira ubwigenge bwabo. Polisario icumbitse muri Algeria. Ibihugu bya rutura bimwe na bimwe ku isonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Isirayeli n'iby'ubwami byo mu kigobe cy'Abarabu byemera ko Sahara y'Uburengerazuba ari iya Maroc. Ibindi bihugu 29 cyane cyane bya Afurika n'Abarabu byafunguriye Sahara y'Uburengerazuba ikimeze nk'ambasada. Ni muri ibyo byose umuryango w'abibumbye ushakisha igisubizo. Staffan de Mistura yabwiye inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi ko gucamo kabiri Sahara y'Uburengerazuba byayiha ubwigenge n'ubusugire mu gice cy'amajyepfo yayo, ikindi gice cyo mu majyaruguru cyo kikaba icya Maroc ku buryo busesuye. Ariko yasobanuriye inama ko ku mpande zombi bo batabyemera, usibye ko atari bwo uyu mushinga ukivuka. Umunyamerika James Baker yawuzanye bwa mbere mu mwaka w'2000 ubwo yari intumwa yihariye ya Loni kuri Sahara y'Uburengerazuba. De Mistura asaba ONU kuwiga muri aya mezi 6 ari imbere.
Thomas Kamilindi urakoze president leta zunze amerika Joe Biden ari mu budagi mukanye budagi bumushimiye bumuhagashimwe turabigaruka ko mu mpera zano makuru ariko imbere ko tuza kwagera ndabibutse ku ijuru ry'amerika mukunda mubandanya kwiyumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mukanya ni gice cha kabiri cy'ano makuru igice cha kabiri cy'ano makuru tugihera mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane sentare nkuru hico gihugu yatangwe kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa umurinzi utemewe n'amategeko mico gihugu ababuranishijwe bose bagirizwa ibyaha byo guteza umudurumbanyo dosiye yabo irimo n'umenyesha makuru twa Theoneste Nsengimana uyu yahora twara umubavu.com hamwe na umubavu TV Eric wagira ubusa yakurikiranye urubanza
Akinjira mu cyumba kiburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa umucamanza ukuri inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka n'urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana n'abagenzi be n'urubanza rwa rwitaruwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi by'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda abavandimwe babaregwa inzego bwite za leta iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye igisivili ndetse n'itangazamakuru uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha ane iburanisha rirangiye umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi ry'Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi yari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba Darufa umurinzi Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira Gashabana avuga ko abayoboke ba Darufa umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku bayoboke ba Darufa umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani mwaka 2021 Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa muri imigwi y'Icyongereza biciye ku ikoranabuhanga buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye bugasobanura ko nk'iryiswe operasiyo shira ubwoba budahungiye tugahungeta abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye muri rubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu tv online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa youtube umubavu tv online ibiganiro bigamije guhiri ku butegetsi mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo ati yahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ariko bwamuhitanye ko Paul Rusesabagina n'abagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi Burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe n'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza meza yayo mahugurwa regwa gutegura ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwaga inama no munyapolitiki madame Victoire Ingabire Umuhoza ibariko Ingabire akabihakana
ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukura ubutegetsi yigeze akorwa cyangwa ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko bwarambajije ku ubushinjacyaha ntibigeze buyira icyo bimbaza kuri iyo dosiye ko ntabwo ibyo bintu ari byo icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye ariko kenshi nyine bagasanga n'ibiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawe wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi
umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse wagira ubusa bw'ijwi ry'Amerika i Kigali
iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC
amakuru y'iradio mukunda tete yabandaniriza mu Burundi aho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cha Tanzania bakajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya kwiyongera bamwe mu batanga ubuhamya y'ivyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bawe mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda
naho atashinu chabaye mu gihugu ndoba amwe baracyabaguma bavuga nyine ngo ndi imara
nibiro nyoroera gushika yo nyamurutana
ayo marira na gahinda nayo abigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma mbona impaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri commune Gihado intara ya Rutana numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batana na n'undi wahaya kitanga umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo cya kwimuka itabora kurongorwa bashya bamubwira rero mubyeyi twe twagomba umukobwa ajya kurongorwa itabora ati ni twebwe tumuke keneye mama ache amo amahera ibihumbi 5 by'amarundi ngo nagashimu
ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku rubaho mu Rutana imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa
aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimukwa mama nawe barayaka agitengo na kibazo cyece ntangura kwa mama chapuka tinuke ndandazi ngo ntangora nuzogirirayo
uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania ku mukobwa umwe ahabwe inka 15 abo bigeme mu kubatwara nabibaranga baba bafise ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijejuru januruza Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga bo baza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri commune Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomo rutoki kuri urugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora
none wogira gute
reka umutekano uva mu gihugu
reka naho mushikiriza ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo arambeshyira bikabigeza
birambabaza cyane
ndengeje David umuyobozi aje ruterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza ku urugo rudandazwa kuba bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe i Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi aravye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze usanga biraturengeye iyo johaje abana 5 no munsi haje abana bashika hafi 10 yarabaje cyane nk'umubyeyi
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme ukuniko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu vy'aba bana binteye agahenda keshi yavitegeje nk'umuvyeyi navyaye. Jambo baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko cyasanga bagiye kubakana na Tanzania. Iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo bikomeye.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukure abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira. Bafatanyije n'igisata cyawo ni kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kambo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi waho go kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabice ku masonga mu ntango zano makuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubudagi yakiriwe na mugenzi we w'ico gihugu Frank Walter Steiner yamuhaye agashimwe k'ikirenga na gashimwe gatangwa muri ico gihugu kubera ko umuntu aba yarashigikiye umubano hagati y'Ubudagi n'igihugu kigahabwa. Tim Harris Shimwe aratubwira indi.
Umukuru w'igihugu cy'Ubudage yahaye Perezida Joe Biden icyubahiro avuga ko ari icyitegererezo ku bijyanye na demokarasi. Aha Biden iwe yongeye kugaruka ndetse yamagana Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya kubera intambara yagabye kuri Ukraine. Muri uru ruzinduko rushobora kuba ari rwo rwa nyuma Perezida Biden akoreye mu Budage akiri ku Perezida, yasabye ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara ihanganye mu Burusiya.
Nta kindi gihe cyumvikana nk'ikihutirwa kurusha icyo kurwanya igitero cy'umugome Putin yagabye kuri Ukraine. Ubudage na Amerika byahagurukiye gushyigikira abaturage b'intwari bo muri Ukraine mu guharanira ubwisanzure na demokarasi kugira ngo babeho.
Mu gihe Ukraine igiye kwinjira mu bihe by'ubukonje bigira gatatu iri mu ntambara, iki gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo batewe ubwoba n'uko Perezida Donald Trump aramutse yongeye gutorerwa kuyobora Amerika, byaba bivuze ko inkunga Amerika yageneraga Ukraine yagabanuka. Kuri ibi Biden yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bigomba gukomeza gushyigikira Ukraine kugeza itsinze intambara ikagera ku mahoro arambye. Kuwa kane Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashyikirije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na OTAN icyo umuntu yakwita igishushanyo mbonera cy'insinzi ye. Ariko biracyari kure ko abafatanyabikorwa be bemera icyifuzo afite cy'uko igihugu cye kiba umunyamuryango wa OTAN muri iki gihe. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yashimiye Joe Biden amugereranya n'inkingi ikomeye ya demokarasi.
So let me say this from the bottom of my heart.
Noneho reka mvuge ibi mbikwiye ku mutima. Muri iki gihe iyo demokarasi irimo ibibazo hirya no hino mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wowe bwana Perezida Biden wabaye urumuri rwa demokarasi. Nturi itara gusa kubera ibyo wakoze, ahubwo kubera uwo uri we.
Ku mugoroba wo kuri wa gatanu byitezwe ko Biden n'abandi bategetsi bo ku mugabane w'Uburayi basaba ko intambara Israel yashoje mu ntara ya Gaza ihagarara nyuma y'uko Israel yishe undi muyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Perezida Biden asuye Ubudage aho byitezwe ko azava akajya no muri Angola mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza kuhatanira kuba perezida wa Amerika birushaho gukaza umurego mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe. Abenshi mu bafatanya ibikorwa batewe ubwoba n'uko Donald Trump ashobora gutsinda Kamala Harris agasubira ku butegetsi mu gihe ubwo yari perezida atumvaga neza iby'umuryango wo gutabarana OTAN akarwanya ubufasha igisirikare cya Amerika giha Ukraine. Gusa ariko ubu byitezwe ko azagabanya ikinegu kuri Amerika ku bufasha iha Isirayeli mu ntambara yo muri Gaza na Libani.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika mukanya turaca duhana gahindu kiri ariko imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro wa Kenya irayitegetse ko igenwa rya professeur Kithure Kindiki mu mwanya wa vice president libarira hagaze gushika ku itariki ya 24 zo ku kwezi kwa 10 turimo. Sentare inkuru y'ico gihugu yafashe no ngingo inyuma y'amasaha make n'amashinga mateka ya Kenya yemeje ko Kindiki yoba vice president wa Republika ya Kenya. Iyo sentare ivuga ko hari umurwa w'abacamanza bariko baragenda nzura ivyaha Rigathi Gachagua yaraye akombowe n'amankenguza mateka mu banga ya vice president yagirizwa abakenguza mateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro niho bavuga ko basanze mu vya 11 Rigathi yagirizwa bitanu ari byo bimwagira muri byo bitanu harimo guhunyura ku rwego rwo hejuru ibyizwa nshingiro ibiturire gusuzugura inzego za leta kwimaca kubiri no kubangamira president wa Kenya. Rigathi Gachagua yigeze kubasoma mbike wa president William Ruto arahakanya ivyo yagirizwa vyose mu gatondo kuno wa gatanu yari yitwe sentare nkuru ya Kenya ayisaba kurizamwo ingingo imukombora no kutemera ko president Ruto agena umusubirira azobandanya ari vice president wa Kenya canke ntazobandanya bizomenyekana igenekerezo rya 24 sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ico abacamanza yashizeho ngo bige kuri no dossier banzuye. Mu intambara ya Hamas na Israel umurwa Hamas wemeje kumugaragaro ko umuyobozi wayo Yahya Sinwar yagandaguwe koko uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazobirahera. Ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu com. Mu intambara kandi Ukraine yoba yifuza gutanga ibirwanisho ruhonyanganda bombe atomike kuri president w'Uburusiya Vladimir Putin bikaramuka bibayuku azoba ari agasomborotso k'ishana. Muri make mu karere k'ibiyaga binini mugende mufashe ko mu Rwanda sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa umurinzi utemewe n'amategeko muri ico gihugu bagirizwa ivyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo irimo umumenyeshamakuru witwa Theoneste Nsengimana yatwara umubavu.com na umubavu TV. Mu Burundi naho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu ca Tanzania aho bajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi bandanya kwiyongera bamwe mu batanga ubuhamya ivy'abashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Nuko rero no makuru yose mushobora kongera kuyumva amajwi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ngaha duce tuyasozerera. Shimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na Engineer Justin Diane na Hazema ari kumwe kuri micro muri studio ya gatanu Frederic Nkundikije arahagarigiriye ano makuru ekipe no mugoroba tubike bane tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose abamaze gutangura weekend mugire weekend nziza amaze kuzabegereye mihana bwije aho muri namwe ijoro ryiza ahanje tuzongera mu biganiro byo ku munsi wa Mungu.